abitabirije ibiganiro byabereye ahakore na mashinga mateka ya Amerika ari Washington DC bagarutse ku bibazo bitandukanye biri mu bwigenge bwo gushikiriza ibyumviro no kubahiriza agateka kazi na muntu. Umushinga mateka yatowe muri leta ya Massachusetts Jim McGovern akomoka mu gambo wa demokrate ari mu bafasha amajambo yavuze ko intambwe Burundi bwari bwarateye muri ibyo bisata amasezerano yarusha gisinywa zikomeje gusubira inyuma nk'ibirenge.
Burundi bwahuza ari ahantu hatanga icyizere nyamara ubu siko bimeze. Perezida yabaye kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu bo ku isi bakunda ubutegetsi bagahinduka abanyagitugu batagira icyo bihanganira. Muri iki gihe ari muri manda ye ya gatatu, Nkurunziza yatangiye gusenya inzego z'ubuyobozi zari zigamije gutuma igihugu kidasubira mu rugomo, arigwizaho ububasha. Icyo agambiriye kuva mu mwaka w'2015 ni ugucecekesha amajwi yose agira icyo anenga mu gihugu hose. Yahaye urubuga abanyarugomo, polisi n'abashinzwe umutekano bakabatiza umurindi. Mu gihe nanone igihugu kitegura amatora mu mwaka w'2020, guverinoma y'u Burundi yafunze ibiro bya ONU byita ku burenganzira bwa muntu, ibuza BBC gutangariza ku butaka bwayo, ihagarika ijwi rya Amerika kandi ishyira amananiza ku miryango itagengwa na leta mu buryo bwo kuyigenzura no kuyitera ubwoba. Urubuga rwa politiki rwagabanutse ku buryo bugaragara. Tugomba gushaka icyakorwa amazi atararenga inkombe. Igihe kirageze kugira ngo dufungure amaso, dushyire hamwe ibitekerezo kuko duhangayikishijwe n'ibirimo kuba.
Marguerite Baranitse aramutswa ikigo Maison Shalom yari muri ivyo biganiro na hashima umwitwarariko wa Amerika ku Burundi utwaze twica ico gihugu kiriko kirakora kugira ngo ivyo bibazo bize mu nzira ntitubuze. Marguerite Baranitse uko abona iby'u Burundi ni nako Lewis Madge atari gisata cya Afurika y'ubuseruko mu ishyirahamwe mpuzamakungu gita agateka kazi na muntu Human Rights Watch abibona n'ahasanga abikurikiranira kure bo kwibaza ko agahingwe kabonetse kuko amakuru y'ibiba ubu bigoye kuyatangaza.
Mu myaka ishize u Burundi bwari igihugu ntangarugero mu karere mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashatse. Urwo rubuga rwagabanutse ku buryo muri iyi myaka ine ishize abenshi mu mpirimbanyi za sosiyete sivili n'abanyamakuru bigenga bakiri mu buhungiro. Abagumye mu Burundi botswe igitutu bagatabwa muri yombi. Uheruka gufungwa ni Jamal Rukuki yazize guharanira uburenganzira bwa muntu. Ikindi nshaka kuvugaho ni uburyo amafaranga akusanywa ayo nazakoreshwa mu matora cyangwa mu zindi serivisi zihabwa abaturage. Ayo mafaranga arakwa ku ngufu. Ibihugu bituranyi biteze amaso Amerika ngo bizarebe icyo dukora kwihohotera rikabije twiteze mu matora ataha.
Mu gihe abari muri uwo mubonano bagarutse ikibazo cy'impunzi z'abarundi zifatwa nabi mu bihugu nka Uganda na Tanzania, bamwe mu barundi baba Washington barafise icyo basaba leta ya Amerika. Jean Beltimas Manirakiza ni umwe muri abo barundi. twashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ibaza kuri ibyo byagenze byose. Umuvugizi wayo Prosper Ntawugwaniye mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone atubwira ko ubwa mbere adashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika bivuye ku cyo yise ukuba batashubatse rukirisu n'iyo radiyo n'imigenderanire itari myiza. Ubwa kabiri Ntawugwaniye yasiguriye igisata cy'Ikirundi n'Ikinyarwanda ko atovugira leta atacira mutuma gutangaza.